Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese duteramanye. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 9 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Barafashwe hanyuma bajanwa ahantu no kuta centre de transit nga ibujumbura mu kigo gisanzwe gicamo abantu, hanyuma bukeye bwaho baca barungika mu bibazo bipfu rya mpimba.
Uyo ni Jean-Baptiste baribonekeza umukuru mu rwi w'igihugu jejwe agati ya kazira muntu Sendeyi mu Burundi, yemeza ko abantu 184 baherutse gutangwa na Repubulika ya Demokrasi ya Kongo bose bapfungiwe mu ibohero rya mpimba. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abanyagihugu barajwe ishinga n'ibikorwa byo kubaka ikibanza cy'indege ciririma mu Rwanda, hamwe n'inkuru yerekeye itegeko rigira ururimi rw'Igiswahili ururimi rugira kane rwemewe mu Rwanda. Turazigaruka ku mukanya. Eka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino, tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse neza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia, aho inamashinga amateka yarayitoye umukuru w'igihugu mushasha Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku izina rya Farmajo, niwe yatahukanye intsinzi nyuma y'amatora yabaye inshuro zibiri. Farmajo afise ubwenegihugu bubiri, ubwa Leta Zunze za Amerika hamwe n'ubwa Somalia. Yarigeze kuba umushikiranganji wa mbere wa Somalia. Hassan Sheikh Mahmud yahora aramuswa Somalia, yari mu bahiganwa muri aya matora, ni nawe yahiganywe na Farmajo ku nshuro ya nyuma. Yavuye yemera intsinzi ya Farmajo. Iyo ntsinzi yahimbajwe n'abatari bakaho muri Somalia, ahumvikanya amasasu mu mabarabara yo kuyigina. Farmajo yaciye arahira icese inyuma y'ayo matora, akaba yasezeranye ko agiye kugarukira umutekano, kugwanya igiturire no gufasha abakene. Farmajo afise imyaka 54, yarabaye igihe kitari gito muri Leta ya New York hano muri Leta Zunze za Amerika, aho yaranguriye ibikorwa bitari bike vya Leta. Bimwe mu byo agiye guhangana navyo bikaba ari intambara ya Al-Shabab no gusanura igihugu kimaze imyaka yababa 27 kiri mu ntambara. Amashirahamwe yabagira neza akaba kandi yaragabishije ko ashobora kwaduka inzara aho muri Somalia, bivuye ku bwicanyi bumaze igihe kitari gito hamwe n'uruzuba rubangamiye icyo gihugu. Abategetsi mu buraruko bwa Cameroon batangaje ko umuhari w'iterabwoba Boko Haram uri kugwana usubira inyuma, mu gihe usegerejwe n'abasirikare barungitswe n'akarere kugwanya. Haraheze indwi ata bitero vy'amabombe bikozwe n'uwo mugwi. Mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu, Leta ya Cameroon iriko irakomeza ubushobozi bw'abanyagihugu mu bijyanye no kwikingira hamwe no kwigwanira kugira bafasha abasirikare. Inteko zo mu karere zitangaza ko zirukanye abo bakora iterabwoba mu turere bari barigaruriye. Yamara kandi bavuga ko Boko Haram waciye utangura kuzuraga ibitero by'ubwihevyi cyane cyane ku banyagihugu. Hari amakenga ko muri abo banyagihugu birarira hoba harimwo abagwanyi babiyitirira, kandi ko icyo gikorwa kibonekamwo rimwe na rimwe ukutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Mu mwaka uheze bamwe muri abo banyagihugu barahagaritswe bakekwa ko ari abagwanyi ba Boko Haram, gushika ubu barenga 10 bakaba bamaze kwicwa mu buraruko bwa Cameroon. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hano muri Leta Zunze za Amerika bwatangaje kuri uyu wa gatatu ko umukuru w'umugwi Al-Qaeda yarafitaniye imigenderanire na Osama bin Laden yahoze arongoye uwo mugwi, yaguye mu gitero cy'abasirikare ba Amerika. Abu Hani Al-Masri yishwe itariki 4 z'uku kwezi kwa kabiri ari mu modoka hafi y'igisagara cya Idlib muri Siriya. Al-Masri abaye umukuru agira kane w'umugwi Al-Qaeda yiciwe muri Siriya, nkuko byatangajwe n'umutegetsi mu gisirikare cya Amerika. Yari kandi umwe mu bashinze umugwi w'iterabwoba w'abajihadiste bakorera muri Misiri, akaba yaramaze kugaba ibitero bitari bike kugwa mu kunyubakwa za Amerika. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje kandi ko abagwanyi b'umugwi Al-Qaeda bashika kuri 10 baguye mu gitero cyakozwe n'abasirikare ba Amerika itariki 3 z'uku kwezi kwa kabiri bari mu nzu aho bari basanzwe bahurira. Intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu ya ONU muri Libya, Martin Kobler, amenyesha ko abanyelibiya bategerezwa gufata ingingo yo uyu mwaka yo guteza imbere igihugu cyabo. Kobler yabitangaje kuri uyu wa gatatu mu nama y'umutekano ya ONU, avuga ko ibisata by'igipolisi n'igisirikare bitegezwa gukomezwa cyo kimwe n'ikoreshwa ry'ubutare bwa petrole na gaze hamwe no gusubiramwo amasezerano ya politiki yashinze leta yashigikiwe n'ibihugu byo mu burengero Kobla yatangaje kumuhari wa leta ya Kiislamu watujijwe ku butaka bwose bwa Libya yamara kumwanya wari wose ashobora kwaduka ibitero by'iterabwoba Kobla avuga ko imbibe za Libya zikoreshwa rimwe na rimwe n'imigwi ikora urudandazwa rw'abantu n'ibigwanisho hamwe n'imigwi yabicanyi ibandanya kwikika mukiza kubera umutekano muke igihugu cha Libya kiri mu ntureka za politike kuva Muammar Gaddafi yahora arongoye ico gihugu akuwe ku butegetsi mu mwaka w'2011 leta irongowe na Fayez al-Sarraj ikaba itemewe n'uburongozi bwa General Khalifa Haftar arongoye igisagara nako cha Tobruk kiri mu buseruko bwa Libya Haftar avuga ko atemera leta iri Tripoli ku mugwa mukuru wa Libya Mu Bwongereza ubucamanza bwatoye kuri uyu wa gatatu itegeko rirekurira Theresa May umushikiranganji wa mbere gutangura ibikorwa byo gukura Ubwongereza mu ishyirahamwe ry'umwe bw'ibihugu bya Buraya amatora y'umunama nshingamateka aheruka yarakuye ku nzira abasanzwe bagwanya iryo tegeko kuri wa gatatu abacamanza bashika kuri ku majana 494 nibo batoye ko bashika iryo tegeko naye bashika ku 222 bararihakana iryo tegeko ubu rikaba ryagurungitswe mu rwego rw'ubwami ubwo rwego nago rufise uburenganzira bwo kugira ico rurivuze ko ibishobora gutuma ibishigwa mu ngiro ryaryo riteba ngomenya kandi ko abanywanyi batari bake baturuka mu mugambwe w'abakozi usanzwe ugizwe na benshi mu watavuga rumwe n'ubutegetsi bari biyamirije iryo tegeko
urakoze rozine ku makuru uheje kudushikiriza mugihe bigaragara ko ibikorwa byo kubaka ikibuga mpuzamakungu c'indege iririma mu karere ka Bugesera byatanguye hari abanyagihugu bagihura ingaruka zishingiye ku bikorwa byo kubimura umutama Celestin Seruhinja agiye kumara imyaka itatu aba mu matongo yo muri ico kibuga kubera avuga ko bamugeneye agaciro katangana n'imitungo yiwe Eric bagira ubusa yavuganye niyo mutama
kanzu yibato wabonye
nayibonye
cyane irangi harya hirye bari bampaye 20 nimwe n'ibihumbi 800 harya mwitegura ubazigira 16 ndahaguruka naburanye igihe mbe muri make kinini cya kumuvunyi nayawe kuko urumva ntibabona ukunyaga ngo usubiye kumuregera
turaganira n'umusaza Celestine Seruhinja utuye mu karere ka Bugesera arasunika igare yerekeza ku murenge wa Jura hasiragira ku bibazo by'ubutaka uyu musaza w'imyaka 74 y'amavuko azweho kuba agiye kumara imyaka itatu mu matongo yahazuba ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Bugesera abandi barimutse yanambye ku mitungo iri ku butaka bwa hegitari 12 avuga ko babugeneye agaciro kadakwiye
sinzi gusoma no kwandika sinahaye abana ngo banteranyirize ngo ndebe ariko nigeze kumva gitifu avuga ngo byose hamwe imitungo yanjye ngo ni miliyoni 30 ngo n'umunani ngaho ndebe izo zizubaka inzu zigura amasambu sigara n'utwo utwondi iminsi ibiri nibyo nuko byangendekeye
atuye mu kagari ka Karira kubera iminsi amaze asiragira mu nzego z'ubutegetsi ngo zimurenganure Seruhinja aterwa ishavu no kubona ibyo bagenzi be bari baturanye bahisemo kwimuka bagezeho mu iterambere
uyu mugabo n'umwimukira avuye mu kibugu cyushyo niyo nzu niye reba urutoki uko rungana urumva mwaraturenganyije mwarwa kuza kare umutara makuru nuko mbe ibyanjye bimeze
Seruhinja afite abana 16 bavuka ku bagore babiri avuga ko inzego yaganye zirimo urw'umuvunyi abagena agaciro bamuhaye ngo bamubarurire imitungo nabo basa naho ntacyo bamufashije nyuma y'igihe kirekire yahisemo kwemera icyo yita duke bamugeneye akimuka akava ku kibuga cy'indege cyatangiye gusizwa kandi kubona indi mitungo yagurika munyura byo biracyari inzozi kubera ibiciro nabyo byihagazeho
do hari fabu dukiyeho hariya nyine naje kuyitereta ngo ni muhe 20
ehe gitari zingahe
ebyiri 20 se shaka kuba tayampaye nanjye
muri rusange wabuze uko bigenza uvuye mu kibuga
wenda kivamo ese ndegerwe nande iyo ngira undengera baba baraje bagasubira mu mitungo yanjye bakayireba sibyo bakayitegereza bagatambagira urumva bakareba
ejo hazazura habonutse nabo bana bawe uvuga ko udafite uburyo ugiye kubaha agasambo gatubutse kandi ndabona batunzwe no guhinga
mwese nagirana nakubajije nagirana narwana se ubu ndageraho ngeze batisambura miliyoni 325 ntinage ntawe nabo
umusaza se ruhinja avuga ko ubutegetsi bwizezaga ko nta uzahura n'ingorane mu kwimurwa ariko ko byabaye ikinyuranyo
kuko nanyakuba president wa republika yaravuze ati abantu bazimuka mu kibuga bazakira ariko twazize bande bya bindi bakumuga n'abakinyarwanda ngo umwami ntiyica hica rwanda twazize aho rwose yari yatwijeje ati abantu bazabarurwa mu kibuga bazaba abantu
bamwe mu ijwi rya Amerika yagezeho bimuwe mu kibuga mpuzamahanga cy'indege Bugesera bigaragara ko bageze kuri mu iterambere bwana na Clement Hakizimana amafaranga yamwimuye yaguze isamba yihinga urutoki
urutoki nararusaruye ubundi kurusarura ubu ngubu urabona ko ari amateri ibitoki bya mbere narabiriye nanagurisha kapakiza amagare hanyuma kandi nkarya
uyu mugabo nawe ariko ntabura kuvuga ko kwimura abaturage bitakozwe uko bikwiye aratanga urugero rwamukoze ku mutima
Nibuka umugore umwe Mariamu w'umupfakazi yararize yavuye aho ngaho aho bari kudusinyishiriza ariko umuterura yanze kuhava kubera kurira amafaranga ari yarasinyiye mbere amafaranga bayagabanisha yibaza aho amafaranga agiye gusinyira ahaza yajana bikamuyobira nuko uvuga icyo gihe rero impapuro zari zihari ngo niba udasinye ururere
mukumvikanisha agahinda ke umusaza Seruhinja yasabye ijwi rya Amerika gusura imwe mu masambu ye
naho icyo ngusabye wowe uce muri rutoki simbikubwiye rwarukuguti narubonye Rwitegereze nubwo rwaraye nabuze baruhingira. Rumbira ko rukwiranye na miliyoni. Miliyoni nyi muri kije hasi cyane. Hasi cyane. Ariko rero naremeye kuko nta kundi byagenda sinagumya. Guserera amatiki Kigali yari yarashizemo. Kandi sinabikinanira amana. Bari kuyo muza kera. Mama atubereye abavugisi. None mwebwe.
Natwe twubashye ubusabe bwi
Dore ndabona no duca dusegeye tugutwara inkoko tukazipfurira hano
ntabwo ni numiyo ngiyo zari intuza
eh mbonye ari inkoko
Ubona iyo dukere kingi hose Sureba no hiryo ariko ubwumva bishoboka ngahore byo sambo
Amategeko asobanura ko iyo umuntu akore igenagaciro hagashira iminsi 120 atarishyurwa igenagaciro rishobora gusubirwamo iyo kandi umuturage atemera igenagaciro yakoresherejwe n'abimura biteganijwe ko yakwikoreshereza igenagaciro ku giti cye nyuma y'iminsi 15 akarishyikiriza urwego rw'imura aha haba ibiganiro ku bagenagaciro b'impande zombi bakagira ibyo bumvikanaho byananirana urugaga rw'abagenagaciro rukabafasha byaguma muri uwo murongo umuturage akiyambaza inkiko ntawe avuga ko atazi itegeko ari kwiburubanda usanga batabisobanukiwe nibikunze kubaho kubona umuturage babarira imitungo yahimurwa ku bikorwa by'inyungu rusange akagaragaza karengane nk'uko biri kuri Seruhinja benshi bahita bimuka bakazagaragaza ingaruka nyuma hanini kubera kudasobanukirwa amategeko inzego zitandukanye zirimo n'intumwa za rubanda zikunze kujya inama ko nta wagombye kwimurwa atabonye ingurane imunyura imibare ya ministeri y'ibikorwa remezo igaragaza ko kwimura abatuye ku kibuga cy'indege Bugesera bagera ku 300,000 byatwaye asagaho gato miliyari 12 z'amafaranga akabagira ubusa ijwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Inama y'amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko rishinga ururimi rw'Igiswahili nk'ururimi rwemewe mu butegetsi bw'igihugu Igiswahili kibaye ururimi rwa kane rwemewe ruzohora rukoreshwa mu Rwanda rukiyongera ku Cyongereza Ikinyarwanda n'Igifaransa n'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye
Itegeko ryatowe mu buryo butari bumenyerewe kuko Minisitiri wacu Julienne w'umuco na siporo wari uhagarariye guverinoma yasabye abadepite ko bahita batora itegeko ritabanje guca muri komisiyo Minisitiri wacu Julienne yasobanurira abagize inteko ishinga amategeko ubwihutirwe bw'iri tegeko
u Rwanda rwinjiye mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ayima mu masezerano ashyiraho uyu muryango kabiteganywa ko ururimi rw'Igiswahili nk'ururimi rumwe mu zivugwa muri ibi bihugu rwakwitabwaho ndetse ibihugu biwugize bikaruteza imbere abakuru b'ibihugu bemeje ko hashyirwaho uruhushya cyangwa urupapuro rw'inzira rw'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo rero izi ndimi zikoreshwa muri uyu muryango by'umwihariko Igiswahili rwongerwe mu ndimi zizashyirwa kuri urwo rupapuro rw'inzira ibihugu birimo n'u Rwanda tukaba tugomba kugira uburyo dushyira ururimi mu ndimi zemewe mu butegetsi bwa leta bikaba biri mu byihutirwa kuko ubundi urupapuro rw'inzira nk'uko abakuru b'ibihugu babyemejwe rwagombye kuba rwaratangiye gukoreshwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka
impaka zakurikiye ibisobanuro bya Minisitiri w'Umuco na Siporo zasaga nk'izumvikanisha ko abadepite batiteguye gushyira mu bikorwa ibyo Minisitiri yabasabaga. Uyu ni Depite Gatabazi Jean Marie Vianney, Depite Mporanyi Theobald na Depite Nkusi Yuvenali.
Niba Leta yariteguye kubera ko ururimi rwaje rukaba ururimi rwemewe, hari imyandiko zigomba guhindurwa mu ndimi. Umuntu afite n'uburenganzira bwo kujya mu rukiko akavuga ko ashaka kuburana mu Giswahili, nibwira ko bizatwara amafaranga menshi. Leta yabitekerejeho ku buryo turushyira mu itegeko uyu munsi bwihuta, itihutiye kujya mu pasiporo gusisohoke. Twaba dufite imibare mu Rwanda tujyanije ngo tuvuge Gatabazi, izindimi zindi zibirazwi bavuga Igiswahili ku buryo twumva ati rwose turakeneye ko turugira ururimi ruri ofisiyeri. Turimo turi kurishyira Igiswahili mu ndimi z'ubutegetsi kugira ngo pasiporo ya East Africa bijyemo. Ubu tugiye gutegura gukora pasiporo.
Minisitiri Uwacu wari uhagarariye guverinoma y'u Rwanda yagerageje gusubiza bimwe mu bibazo abadepite bibazaga, abasobanuraho gushyira Igiswahili mu ndimi zikoreshwa mu gihugu bidashingiye gusa kuri gahunda yo gushyiraho urupapuro rw'inzira rumwe ruhuza ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ko ahubwo kwinjiza Igiswahili biri no mu mugambi mugari wo gufasha Abanyarwanda kugira imihahiranire myiza n'ibindi bihugu.
Twajya tugira n'amakuru mu rurimi rw'Igiswahili bivuze ko nubwo twari tutararugira mu ndimi zemewe cyangwa zikoreshwa mu butegetsi, ariko Igiswahili cyakoreshwaga. Dufite Abanyarwanda babaye hirya no hino hakoreshwa Igiswahili, bakimenyeyo ku buryo ahangaha bagikoresha. Nkaba numva mu by'ukuri kongera Igiswahili mu ndimi zemewe mu butegetsi hari icyo kubahiriza cyangwa kuzuza inshingano dufite nk'umunyamuryango, ariko no kongerera amahirwe Abanyarwanda kugira ngo bamenye indimi nyinshi bakoresha, yaba ari mu bucuruzi bagirana n'abandi ndetse no mu buhahirane.
Nubwo itegeko abadepite bagaragaje ko hari byinshi byagombaga gusobanurwa ndetse no gutegurwa mbere y'uko ritorwa, abadepite 66 nta n'umwe uvuyemo, barangije batoye itegeko rishyira ururimi rw'Igiswahili mu ndimi zikoreshwa mu Rwanda. Kugeza ubu mu Rwanda hari hasanzwe hakoreshwa indimi eshatu: Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, gisa nkaho kigaragara gusa mu mategeko ariko ubundi kidagikoreshwa kenshi mu butegetsi bwa Leta. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nta murwayi wakorera avugwa mu ntara ya Cibitoki kuva ku igenekezo ya 30 ukwezi kwa mbere uno mwaka w'2017. Ivyo byatangajwe kuri uno wa gatatu n'umuyobozi yajejwe utegura imigambi mu muryango kwa Rouge utabara imbabare mu Burundi. Ibindi bisobanuro kuri inkuru na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Umuyobozi ajejwe imigambi mu muryango kwa Rouge yari yishikiye kuri uno wa gatatu mu ntara ya Cibitoke asanga koko umugambi w'uwo muryango wo gutanga amazi meza warafashije mu kugwanya ikiza korera. Ku bwa General Nzigamasabo, icyo kiza cyari cyatanguye kwibonekeza ku igenekerezo ya 30 ukwezi kwa 12 umwaka uheze cyararangiye, kuko abantu batatu ba nyuma bagwaye icyo kiza baheruka kwakirwa kwa 30 ukwezi kwa mbere uno mwaka guhingura amazi y'ikiyaga Dogodogo kiri muri komine Rugombo, aheza agahabwa abanyagihugu bo mu masegiteri y'Emparambo ya mbere n'iya kabiri hamwe na Munyika ya kabiri. Nico catumye korera icureha
aho dutanguriye kwifatanya hamwe n'abandi kugira ngo dutangure kugwiza amazi meza adufatanyije n'abandi dusanzwe dukorana iki gikorwa. Ushikiranganje bw'amagara y'abantu MSF Belgique nayo ni kashira ivuriro rivura abo bantu bagwaye korera. Twarabonye uko abantu bashasha abandi barakorera bagabanutse cyane gose, kuko twajeje kubibwirwa n'uko ubunye abandi bagwayi bashasha tuzosubira kuronka dukoranye hamwe n'abandi bose.
Tegekanye ko igikorwa kizomara iminsi ngaho, ko tuzi ko ngaha mu Rugombo hasanzwe kinyamata.
Ni igikorwa tubibaza yuko kitorenza amezi atatu kubera uburyo buragoye, naho dufise abantu benshi dukorana nabo cyane cyane abo muri UNICEF na CICR abandi ba partenaire nka Norwegian Church Aid. Mugabo n'igikorwa kitatiriza kurenza amezi atatu kubera uburyo bwinshi gitwara.
Icyo gikorwa cyo guhingura ayo mazi y'ikiyaga Togodogo kigiye kubandanya mu kiringo cy'amezi atatu atarenga, bimenyeshwa n'uwarongoye igisata kijeje gutegura imigambi muri Croix Rouge. Abanyarugombo bafise amakenga ku cyo kiza kizohava gisubira kubafata kuko atamazi meza bafise bagasaba nyabo na leta kuyabaronsa
ifashanyo ya Croix Rouge twayakirie neza kuko amazi baduhereza aradufashije cyane turabufise ubwoba kubera no amazi ni yagenda turabufise ubwoba kokora yo subira kuti
musaba iki none ubutegetsi
dusaba ubutegetsi yuko boza baratuzanira no amazi kugira azaradufasha kugira ico kiza cyakorera ntigizwe kudufata
iruhande yayo makenga abajeje intwaro muri commune Rugombo co kimwe nabo barongoye barashima ko umuryango Croix Rouge wabaserutse ko mu kugwanya ikiza korera urongoye zone Rugombo vya Mungu Rugumbira asaba uwo muryango n'abandi bagira neza kubafasha kugwanya ikigo yicabinjiranye
dusaba Croix Rouge ndetse n'andi mashirahamwe kudufasha nibyo sibintu byaje ko sitwe twabyigize urumva nikiza dusaba Croix Rouge n'andi mashirahamwe ashoboye gufasha ko yodufasha ndetse uno munsi tukaba turuko turashima kwa kavura gatanguye kuboneka mugabo abantu barashonje gose babe baradufasha mu kurindira ko natwe dusohora isuka tukarimira impeshi
umuyobozi ajeje gutegura imigambi mu muryango Croix Rouge yabwijwe rya America ko waba uwo muryango n'abandi bagira neza bariko bakora amanama yihuta kugira ibikorwa byo gutabara abahanzwe n'inzara haba mu ntara cy'ibitoki no muzindi ntara batangure gufashwa atarenze mu ndwiza
turiko turakorana n'abandi kugira tubanze turabe cyo kwita evaluation mu gihugu cyose cyane cyane hababaye twifatanije rero n'abandi cyane cyane mashirahamwe mpuzamakungu nka PAM hababaye cyane nk'igihangamwa wowe ko batanguye kwiza baratanga indya cyane cyane PAM na Croix Rouge na Protection Civile ku miryango yababaye cyane mu ndwiza rero hazatangura igikorwa cyo kugira inevaluation singe no bivuga mu Kirundi hose hababaye kurusha ahandi kugira ngo barabe ingene ari buboherako
ku bantu 172 bafashwe n'ikiza cakorera mu ntara cy'ibitoke kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze umuntu umwe niwe yitavye imana kuko byemezwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi muri commune Rugombo Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
haraheze indwi irenga abatetsi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashikirije abatetsi b'Abarundi abantu bashika 187 bagwiriyemo abasore kuva ico gihe haratangazwa amakuru atandukanye yerekeye kibanza bashikijwemo kuri umurwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe agati akazira muntu yahaye ikiganiro iradio ijwi rya Amerika kuvyerekeye kibanza abo bantu barimo tumutega amatwi
barya abantu ba fatiwe muri Kongo hanyuma bakagyoka mu Burundi twari abakurikiranye kuba bagifatwa ivyo twabonye hari ku tariki 31 z'ukwezi barafashwe hanyuma bajanwa ahantu no kuta centre de transit nga ibujumbura mu kigo gisanzwe camwe abantu hanyuma bukeye bwaho bacarungika mu ibohero rikuru rya Mpimba twaragiye kubaraba rero muri kano kanya niho bafungiwe niyo makuru dufise duheruka kuva tugiye kubaraba aho bafungiye mu Mpimba
muri ko mutubwira ko bose uko ari 187 bose bari mu ibohero rya Mpimba
ego uko bavuye muri Kongo bose baciye bazana nk'umugwi uko nyine bari mu ibohero rya Mpimba
hari ayandi makuru ariko aratangazwa avuga ko hariho abantu bahohoterwa baborezwa igufa ayo maraporo ariko arashikirizwa mwebwe mu rwi wanyu muyavuga kwiki
twebwe ivyo tubona kujaye ni hoterwa ry'abantu tubona ko ahubwo biri kubira biragabanuka cyane ntawo vuga ko byaheze birahari turafise nk'abantu bashika nka babiri makamba tuko turakurikirana ama dossier mbere n'ababyagirizwa baramaze gutangura kurengukishwa bisigura kwa procureur trafise ayandi madosi abantu bashika nka batanu mu Muranza tuko turakurikirana trafise nibindi no kwita makuru tutarashobora ku kwemeza Gitega muri komune Gitega hitwa Rutegama abantu bitwaye bavuga yuko kuri umutumba hariho abantu bahohotewe rero muri rusangi twebwe ivyo tubona tubona yuko ibazo byo guhohotera abantu umabohero byagabanutse cyane tugereranije nuko twahora tubibona cyane cyane nka mu mwaka wa 2015
abo bantu babahohotera babaziza iki
nkaha nk'imakamba uravye usanga ari nk'abantu bashaka kubaka utwabo ugasanga umuntu bavuga bati utazanye amafaranga ya turakugirira nabi hanyuma bakamukubita bakamubabaza munyuma tugiye kora batugasanga barabantu bashaka kumuhohotera kugira ngo bamutware utwiwe ahandi nko mu kimuranze nk'akarorero usanga nk'abantu baba bagirizwa ubusuma hanyuma icyaka itarabagira ugasanga bafashwe bakubiswe tuvuge nivyo dukunze kubona muri iyi minsi
mwishyirahamwe murongoye muvuga iki ku nyingo zafashwe zo guhagarika amashyirahamwe amwamwe adaharanira inyungu za politiki hariho raporo ya ONU y'abahinga ba ONU ivuga ko mu Burundi ariko hakoreshwa amateko kugira ngo babuze abantu baharanira agateka kazi na muntu gukora cyane cyane ayo mashyirahamwe muri iyo murwi mwebwe mubivuga ko iyi
ijya ngingo yo guhagarika amashyirahamwe ashika hafi atandatu Burundu hamwe na yandi ashikane na kwa tano ya hagarifu za gateganyo yaratubabaje twayakire nabi muri rusange no kuvuga ingingo ikaze cyane twibaza ko idafasha kugira ngo ubwigenge bw'abantu bijanye no gukorera hamwe kugira amashyirahamwe gushikiza ibyumviro gushikiza ibagoye birumvikana yuko iyo ngingo itaninahaza ubwo bwigenge rero twayakiriye nabi hanyuma turaheza turasemerera turabwira abarongozi kugira ngo barabe ko boyigaruka ko buke buke turabwira nayo mashyirahamwe nyine zerekeye kugira ngo agerageze atabuze ataburize leta hanyuma amasentare abijejwe asubire abyihweze kugira ngo bishoboka iyo ngingo isubigwemo ku bijyanye n'itegeko naho rigenga amashyirahamwe iryo tegeko niko rikorera subigwamo ntiturabona neza mu ngingo zaryo zose ngo turabe ibintu biba birimo bizirika amashyirahamwe ariko tumaze kubona iyo proje ingene imeze tugasanga harimo ingingo zizirika ubwinge bw'amashyirahamwe birumvikana yuko tuzoheza tugasubira nazo nyine tugasaba yuko zosubigwamo kugira ngo ubwinge bw'amashyirahamwe bushobore kubandanya buhari nga mu Burundi nk'uko bitekanwa n'ibwirizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu
Jean Baptiste Barionekeza umukuru w'umurwi w'igihugu ushejwe agateka kazi na muntu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ndabashimiye namwe
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza byimvira bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irakorana n'igihugu cya Nigeria mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'ibitoro gisanzwe ari naco ahanini Nigeria izeyemwe uburaro n'uburamuko Ishyirahamwe ry'Abanyamerika ryishinze guteza imbere ubudandaji muri Nigeria, Commercial Service Nigeria, ryarafashije mu bikorwa byo kungura ubumenyi abakora mu gisata cy'ibitoro ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa mbere guheze nk'uko bishikirizwa na Michel Godette, umuyobozi mu ishyirahamwe ry'Amerika ryishinze iterambere ku isi USAID. Izo nyigisho zatanzwe n'ishyirahamwe rifise cyicaro muri leta ya New Jersey hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa Simulation Solutions risanzwe rikora ibikorwa byo gutanga inyigisho zijanye n'ubuhinga ku bakora mu gisata cy'ibitoro John Bray akora mu buserukizi bwa Amerika muri Nigeria mu ijambo yashikirije byugurura izo nyigisho yatangaje ko kugira Nigeria kive mu bukene kirimwo gikwiye kurondera ibindi cyokora atari kuzera mu bitoro gusa Yahamagariye abitavye izo nyigisho kubandanya bakorana n'ishyirahamwe Simulation Solutions kugira bongereze umwimbu. Abantu barenga 60 bari baje baturuka mu gihugu cyose baserukira amashyirahamwe y'ibitoro muri Nigeria barimwo abaserukira ishyirahamwe rya leta hamwe n'abaserukira amashyirahamwe akora gatwekayo nibo bigishijwe ingene amahinguriro ashobora gukora atamasanganya kandi akongereza umwimbu ataburyo bwinshi bw'amafaranga bukoreshejwe. Abitavye izo nyigisho barashimye kuzokorera hamwe n'iryo shyirahamwe Simulation Solutions no kubandanya inyigisho nk'izo muri kazoza. Mu mezi ari imbere iryo shyirahamwe ry'Abanyamerika ryishinze guteza imbere ubudandaji muri Nigeria, Commercial Service Nigeria, rizobandanya gufata mu mugongo ishyirahamwe Simulation Solutions n'abo bakorana muri Nigeria mu gutunganya izindi porogaramu nk'izo zifitiye akamaro amashyirahamwe mu gihugu cyose cya Nigeria. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yishimiye gukorana na Nigeria kugira bateze imbere ibijyanye n'ubudandaji ibikorwa Amerika ivuga ko bizogirira akamaro Amerika nyene Nigeria hamwe n'amakungu.
Ibyo ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze kudutega amatwi turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.